ni radio ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda. Muri bineza nshuti mwese duteramanye muri kumwe na Frederic Nkundikije mu Burundi mu 2010 bigufi ya shoteva ku metero 19 no ku metero 22 mu Rwanda turi kuri FM 104.3 ijwi rya Amerika. Ikaze makuru yacu yo kuri isaha. Ibitigiri by'abakobwa barundikazi bahungiye mu Rwanda bavyara batashikana imyaka 18 birabandanya kwiyongera.
Turi abantu turashoboye n'abana bacu bakeneye kurerwa bakagaragara muri sosiyete. Ntavuga ati dore wa mwana utagira se, dore wa mwana ikinyendaro, mubakire nabo n'abana. Natwe turi abakobwa turashoboye, ejo n'ejo bundi twateza imbere igihugu.
Uyo ni umwe mu barundikazi bakiri bato babyariye mu buhungiro mu Rwanda. Igisirikare cya Ethiopia cyatangaje ko kiriko kiromura inteko zo mu ntara ya Tigreya ziriko zirwanira mu ntara zibiri zo mu buraruko bw'igihugu. Ituze n'umutekano vyongeye kugaruka mu gisagara cya Goma muri Repubulika ya Demokarasi ya Congo. Ubushinwa bihoye Amerika mu gufatira ibihano abakozi bane ba Leta Amerika. Aya makuru hamwe n'ayandi twateguriye ntihagira aho muja ni mu kanya. Amakuru avugwa hirya no hino ku isi. Igisirikare cya Ethiopia cyatangaje ko kiriko kiratuza inteko zo mu ntara ya Tigreya mu ntara zibiri zo mu buraruko bw'igihugu. Ibindi kuri ino nkuru na mugenzi wacu Fidel Nyongabo.
Umuvugizi wa leta ya Ethiopia Bilen Seyum niwe yatangaje iyo nkuru no musi kwa kabiri. Yiyamirije ibyatangajwe n'umuhari Tigray People's Liberation Front TPLF mu mfunyapfunyo wo mu ntara ya Tigreya ko bavuye kugushaka kwawo mu ntara za Amhara na Afar ziri mu buraruko bwa Ethiopia. Amenyesha ko byatewe n'insinzi zikomeye z'igisirikare cya leta ku nteko z'umuhari TPLF. Avuga ko mu ndwi zirangiye inteko za leta zifatanije n'inteko zo mu ntara ya Amhara na Afar zagize intambwe zikomeye mu gutuza inteko z'umuhari TPLF mu bisagara bitari bike byo muri izo ntara. Amenyesha ko bariko baraheraheza igikorwa cyabo cya nyuma cyo kuzituza burundu. Muhari TPLF wari watangaje ku munsi wa mbere ko inteko zabo zavuye muri izo ntara mu ntumbero yo gutuma amahoro agaruka mu gihugu. Wandikiye ikete ishyirahamwe ONU usaba ko ibintu bitari bike byotegerezwa kubahirizwa. Ingwano imaze amezi 13 muri Ethiopia yarahungabanije akarere kari gasanzwe karimo umutekano muke. Yatumye abantu 60,000 bahungira muri Sudani mu gihe inteko z'igihugu kibanyi cya Eritrea cyayigizemo uruhara.
Urakoze Fidele. Muri Sudani abajejwe amagara y'abantu batangaje ko umuntu umwe yishwe arashwe abarenga 300 bagakomereka mu myiyerekano yabaye ku munsi w'Imana ku murwa mukuru Khartoum no mu bindi bisagara. Iyo myiyerekano yari yukwiyamiriza abatetsi n'abasirikare icyo gihugu. Inkuru n'ubundi dushikirizwa na mugenzi wacu Fidele Nyongabo.
Abantu 100,000 ku munsi w'Imana uheze baragize imyerekano y'ukwiyamiriza kudeta ya gisirikare yabaye ku itariki 20 y'ukwezi kw'icumi muri uyu mwaka w'2021. Inteko zijejwe umutekano zaciye zibashwaramwo zibarasa imyuka ibabaza mu maso. Abari mu myerekano bagerageje gukoranira imbere y'ibiro by'umukuru w'igihugu aho bashoboye gushika mu bwari bubaye ubwa mbere inyuma y'indwi zitari nke z'imyerekano. Yamara abajejwe umutekano barabashwiragije mu nyuma yaho. Abajejwe amagara y'abantu bavuga ko abantu bagera ku 331 bakomeretse ku munsi w'Imana urangiye, harimwo babiri barashwe mu mutwe mu gihe abandi batari bake bakomerekejwe n'imyuka ibabaza mu maso. Ku munsi wa gatandatu w'indwi irangiye, ubushikiranganji bujejwe amagara y'abantu bwaramenyesheje ko abantu 123 bakomeretse igihe bari mu myerekano abapolisi bakabasuka imyuka ibabaza mu maso. Imyerekano ibandanya kubera muri Sudani ishigikiwe n'imigambi itavuga rumwe na leta yiyamiriza intwaro y'igisirikare.
Ingingo ibihugu by'Uburayi byafashe yo gukumira ingenzi zinjira muri ibyo bihugu zivuye mu bihugu byo muri Afrika yo mu manuko bimaze kwinjiranwa n'ubwoko bushasha bwa COVID-19 bwitwa Omicron. Nta kinini iriko yahindura. Ni inkuru ya Fidele Niyongabo.
Yamara n'ahari uko ibyo bihugu biriko biragonanwa ku vyerekeye gukuraho iyo ngingo byari byafashe mu mpera z'ukwezi kw'11. Didier Reynders, umutegetsi w'urwego rw'umuryango w'ubumwe bw'Uburaya rujejwe ubutungane, avuga ko itashitswe kuco yari yashiriweho kubera ibihugu bigize umuryango w'ubumwe bw'Uburaya bifise ubundi buryo burimo gupima no gukumira abantu mu ntumbero yo guhangana n'uruja n'uruza rw'abagira ingendo bavuye mu bihugu bifise ibitegere biri hejuru cyane by'abanduye ubwoko bwa Omicron. Zongeye kubera ubwoko bw'umugera wa COVID-19 bwa Omicron buriko urakwiragira mu bindi bihugu bitari bike byo ku isi harimo ibihugu by'Iburaya byaragize ingaruka ku mpamvu zari zatumye ingingo yo mu mpera z'ukwezi kw'11 ifatwa yamara n'ahari uko ibihugu by'Iburaya biracagonanwa kubijanye no gukuraho iyo ngingo igihugu cya Afrika y'Epfo cyararemeye bikomeye ivyo bihugu kugira bikureho ingingo byafashe
Urakoze Fidel kundi mu gabane yo kwisi ubushinwa bwatangaje ko bwafatiye ibihano abakozi bane ba leta ya Amerika bo mu murwi w'ubwigenge bw'amadini ubushinwa busubije mu nkoko Amerika ku bihano yari iherutse kufatira ibwagiriza ihohoterwa rikorerwa mu karere ka Xinjiang ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Jeffrey Mutagoma
Ibi bihano bije byiyongera kugisa n'intambara yo kwihimuranaho hagati y'ibihugu byombi ishingiye ku bibera mu ntara ya Xinjiang. Amerika yanze kwinjiza ibicuruzwa bivuye muri ako karere ivuga ko bikorwa n'abantu bakoreshejwe ku gahato. Abaharanira uburenganzira bwa muntu nabo bakomeje gukangurira abantu kutitabira imikino ya Olympique yo mu gihe cy'imbeho iteganyijwe mu Bushinwa mu kwezi kwa kabiri gutaha. Ubushinwa ariko burahakana ibyo bushinjwa byo guhohotera abaturage. Mu rwego rwo kwihimura nabwo bwahamagariye abaturage babwo kutagura imyambaro n'inkweto bikorewe mu mahanga umuyobozi wa komisiyo ya Amerika y'ubwisanzure bw'amadini n'abandi bakozi batatu bayo ntibemerewe kugera mu Bushinwa Hong Kong na Macau kandi imitungo yabo iyo ariyo yose baba bafite mu Bushinwa yafatiriwe nk'uko umuvugizi wa Ministeri y'ububanyi n'amahanga y'icyo gihugu Zhao Lijian yabitangaje Ubushinwa bwavuze ko buzihimura kuri Amerika nyuma yaho Ministeri yayo y'imari itangarije ku buhohotera abanyamuke bo mu bwoko bw'Abawigul n'abandi banyamuke bo mu idini ya Islam mu ntara ya Xinjiang. Ubushinwa kandi bushinjwa gufunga abantu mu kivunge, guhatira abagore gukuramo inda n'irindi hohotera ariko bukabihakana. Bavuga ko Amerika ikwiriye kureka kwivanga mu mitegekere yabwo kandi ko mu birebana n'ibihano buzayigerera mu kebo kamwe n'ako Amerika ibugereramo.
Barakoze bagenzi bacu kuri aya makuru avugwa hirya no hino ku isi muri kumwe abandanya kumviza iradiyo ya Amerika isamiranye i Washington DC mu kirundi no mu kinyarwanda ku za FM zitandukanye n'imirongo ya shortwave mushobora no kudukurikira kuri website wa Kaburungu radio yacu vewa.com adresse ya Facebook YouTube na Instagram yacu ni vewa radio yacu mukanya amakuru yo mu karere ka Afrika yiyaga nini amakuru yo mu karere ka Afrika iriyaga binini mu gisata cy'impunzi leta Tanzania yagiriza impunzi z'abarundi kubangamira ibikoko byo mu ishamba cimeza rya moyo wosi mu kiringo kitarenze amezi 10 abarenga kuri 37 baramaze gufatirwa muri iryo shamba ryegereye ikampi ya za Nduta na Nyarugusu izo ni izo inkuru James Jovina akorera ijwi rya Amerika muri Tanzania
Ivyo vyemezwa na bwana Deogratias Nyakwani umuyobozi mukuru w'ishyamba ry'ibikoko riri hafi ibirometero 5 uvuye mu nkambi ya Nduta mu nama n'abarinzi bagejwe kurinda iryo shyamba yabereye muri commune Kibondo aho bariko barigishwa mu bijyanye no kurinda ayo matungo ya leta bwana Nyakwani yavuze ko muri icyo gihe nyene bafashe inkoko 16 z'abagizi ba nabi bakoresha mu kurasa ayo matungo ya leta ya Tanzania izo mpunzi 33 ndwi nazo zikaba zifungiwe mu gasho ahitwa Nyamisivya komine Kibondo yavuze ko leta irimo gukora isakwa rikomeye ry'abagizi ba nabi harimwo impunzi zagirizwa kwica ibikoko bibarizwa muri iryo shamba harimwo ingeregere imbogo imvubu hamwe n'ibindi bitandukanye
lakini uwepo wa makambi ya wakimbizi jirani na hifadhi yetu na kambi ya wakimbizi Nduta lakini pia na kambi ya wakimbizi Nyarugusu. Hizi zote ziko mbali sana kutoka kwenye mpaka wetu.
Kuba hari ikambi zibiri z'abarundi zegereye ishamba cimeza ry'ibikoko moyo wose ni kibazo gikomeye. Kenshi harabinjira bakica amatungo ya leta kandi bivugije. kubwiyo mpamvu turimo gukora isakwa rinini turasabye impunzi gukurikiza amategeko abasaba kudasohoka kuva mu kwezi kwa mbere gushika ubu tumaze gufata impunzi 37 hamwe n'inkoho bakoresha zishika 16
mfano toka mwezi Januari mpaka sasa tumekamata warundi 37 lakini tumekamata silaha 16 kwa kipindi toka mwezi Januari mpaka sasa hivi
zimwe mu mpunzi z'abarundi zahungiye mu nkambi ya Nduta zo zivuga yuko hanini ikibakura mu nkambi ikibazo cy'inkwi no kurondera ibiribwa bibafasha gukabukanya ubugari bwa buri munsi baronswe
jewe ndaragize ikibazo aho umugabo wanjye afungiwe bamumaze kumufunga kwa kweri ndaragiye gusenya ngiye gusenya cyane nagirane barampiga bagomba kunyica ariko kimwe gusa muri abo baguma kumpiga kunyica muri umwe aho hantu ndari nagiye gusenyera haje umwe arambwira yuko nubweho nyaruka ndavayo n'ingoga kwace duhurira mu nzira ndarirutse muri iyo minsi ndamaze iminsi ngwagiye zitoma
ushitse nk'ahantu nyene uvuga ati rikuba senya watangwe nko gusenya bona baragize nti barakubujije ngo ntuvu umugira ntuvu basenyera nk'inko bakakwiruka kwesha urumva bafashe nk'imipanga nawe uca wiruka kwesha tugatata hari n'igihe kenshi ishobora nko kujya gusenya babafasheho none nta kindi kweri uhaje wehoho sisi ntishobore no kuza kuzisenya agenda abo bana ariko baza kuza umutima yemwe jewe umutima wantungurutswe kweri ejo bundi hoho baragaye gusenya baca tana kamwe bazanye babirukako ibyo nagiye kugira guca mbona abana barashyitse niwe kwatakumuzanye ahubwo imana idushikanye hano irakoze tubatwirutse ko batubiri inyuma aho mu 16 niho bashye babona gusubira inyuma
buri ku mwaka utashye impunzi z'abarundi zirenga gato 20 zirikirwa nyuma y'ikambi abarenga 30 baraburi gurengero mu gihe abarenga 70 bafungirwa mu gasho bazira kujya inyuma y'ikambi mu bitegire bitangwa n'igipolisi komine Kibondo kuva mu nkambi ya Nduta iri mu gihugu cya Tanzania James Jovini ku bw'ijwi rya Amerika
urakoze James Jovini mu Burundi havugwa umugambi mushasha witwa mera nk'abandi perezida Evariste Ndayishimiye avuga ko ari umugambi uje gufasha abarundi bo mu mice itandukanye na cyane cyane bantawe nikora ni inkuru dushikirizwa na mugenzi wacu Desire Hatungimana
uwo mugambi mera nk'abandi uzakoresha amafaranga yatanzwe n'ibanki y'isi yose angana miliyoni 150 z'amadolari ya Amerika yaba miliyoni 300 amafaranga y'abarundi azokora mu kiringo cy'imyaka 5 umukuru w'igihugu cy'u Burundi ari kumwe n'abamustanteri babura matari abakora mu bushiranganje bwo gufatana mu nda be n'amashyirahamwe akora mu gisata cy'imibano yaramenyesheje icyo uwo mugambi uje gukora guhera mu ntango z'umwaka ugiye gutanga mu 2022
ihangiro ry'uwo mugambi ni ugukingira no guteganiriza neza kazoza abenegihugu bose mu kubafasha gushyigikira ubuvuzi bubereye kandi butavuna mu kwitwararika indero y'abana mu mashure no mu kubarosa amikoro abasahiriza mu gihe bashyikiwe n'ingorane mu biringo bitandukanye bigize ubuzima bw'abantu nko mu gihe bakitswe n'amagara mu kwarika abibarutse mu gushyigikira abageze mu zabukuru abagendana ubumuga abagize impanuka z'akazi abafite indwara zituruka ku kazi cyane mu gihe mu miryango babuze
umukuru w'igihugu cy'u Burundi yaramenyesheje abakora mu bisata by'imibano be no guteganiza akazoza abakozi ko bakora nabi akazi kabo bigatuma harabaja mu bukene kandi ari bubivuyeko yabasabye kwitaho abo bajejwe mu gukoresha neza uburyo bwabo batabishoboye bakabisa abandi
nibyo byarabananiye nta kibazo murabimbarira muti byaratunaniye hanyuma nze ndabyikorera turi kumwe kugira kangana namenyereye kuhembwa mwicaye umwaka ugira utangure uzo umwaka wundi naganda yabwiye byarananiye nzoza kubyikorera kandi aho ndabakebuye nagira ndabwire ko ajya amahera mu ofise sayi wanyu sayi nesese sayi onefere sayi mituwere na mahera yabajya bakotije mwebwe murabakozi babo mutemeye ko babaha amategeko nzobaserukira je ndabaha amategeko twe twaje kuba basuku babene gihugu none dushaka badufashe ndababwire kugira wemere kubindongoza banza wemere ko wishoboye utishoboye taha
mu ishyirahamwe INSS rijeje gutekaniza akazoza abakozi basanga kugeza uno munsi hari abakoresha batarumva akamaro ko kuziganiriza abo bajejwe iyo ngeso mbi ituma harabugira ko ingaruka iyo bahuye n'ibibazo bitandukanye bituruka mu mirimo yabo ya misi yose bishyikirizwa na Bukeye Dushaka Eric umuyobozi ajejwe ibyigwa muri INSS asaba abajejwe intwaro kubafasha kugira ntihagire umukozi n'umwe abaho ataziganirizwa n'umukoresha wiwe.
Twagaye mudutahure shafite amaza akorera mu ntara tuzosaba ari abashefu d'agence baze kurabanya kababura amatara babadanye urutonde mudufashe abo bantu b'abantu wanyu kuko mutegeza kududa cya gitigiri tukaza ku bihumbi icumi tukaduha imbere mwumvise abantu wanyu ko ari desandubizumire umunsi twashaka ku miliyoni cumi na zinga n'abandi biyongereho kandi bishobora kwifasha n'ubutunzi bwa UNICEF bwisununura mbere na kagapanso tugashaka kuduguza twe naho kava.
Umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye yasabye ashimitse abajejwe intwaro n'abakora mu gisata c'imibano gukura amaboko mu mpuzu kugira abageze mu zabukuru imfuvyi n'abantu abo nikora bafashwemwe bigaragara. Yamenyeshe ko igihugu kitazoba kiratera imbere mu gihe kizoba cuzuye amarerero y'imfuvyi abagenda barasegerereza n'abageze mu zabukuru batagira ikibasahiriza. Desire Atungimana, Kigali, Ijwi rya Amerika.
Turabaramukije bakunzi namwe banyanyi b'Ijwi rya Amerika. Mu ntumbero yo kuronka amakuru y'imvaho kandi agezweho dushobora gusangiza n'abanywanyi bose, ni ngombwa ko tubandanya gukorera hamwe mu kuronka amakuru yizewe kandi dusangiza abatwumva. Kubera iyo mvo, Ijwi rya Amerika ribasaba ko mwobandanya kudushikiriza amakuru, amafoto, amavideo y'ibibera aho mutuye, aho mukorera, aho mwiga n'aho mugendera. Mudushikiriza n'ibindi byumviro n'ivyifuzo mufise byo dufasha kubandanya tubashikira ku nyota y'ibibara jishinga mukoresheje urubuga rwa Facebook VOA Radio yacu canke inomero yacu ya WhatsApp ikurikira: agasaraba 1 2 0 4 4 1 9 9 3 1. Ijwi rya Amerika ni radio yacu.
Ibi tigiri by'abakobwa b'impunzi z'abarundikazi byarabatarashika na myaka 18 birabandanya kwiyongera mu Rwanda, cyane cyane mu bisagara. Zimwe mu ngaruka mbi z'ivyo byago ni uguheba amashuri no guhebwa imiryango yabo. Inkuru ya mugenzi wacu w'Ijwi rya Amerika Pierre Claver ni inkuru ari Kigali mu Rwanda.
Ariko nyene navuze ati ninda yikura mwese nkapfa biragenda gusa ndavyakirana nka yuko wenda buzima buzokomeza.
Uyu ni umwe mu bakobwa b'abarundikazi yihunganye atari kumwe n'umuryango wiwe. Weco kimwe n'abandi bagenzi we bahuye n'ingorane zo kubyara bakiri bato, bavuga ko bigoye kwakira ubwo buzima bushasha bwo kurera umwana, kandi nabo baba bagikeneye kuregwa n'abavyeyi. Barasigura ibituma bikuru bikuru bitera inda z'indaro muri ubwo rwaruka.
Ubukene ntavugamo ubuhunzi, ntavugamo kuba umuntu agufise ko ububasha ari mu kazi cyangwa mu ishuri.
Umubyeyi ufite 14 sinari nzi ngo kuba umubyeyi bimeze gute, biragenda gute. Odonko ntarwaye nzi umwana ndamukunda gute kuko nanjye hari urundi rukundo nayo ikeneye ku babyeyi.
Ingaruka za mbere bagira ni uguheba amashuri, gutabwa n'imiryango, kurabwa ribi mu kibano n'ibindi.
Ugasanga bakwitse indaya, umwana yananiranye kandi atari ko warunameze, uwatwaye inda y'ikinyendaro,
impinduka igitutsi, yabaye indaya yarishushanyaga n'umupaga nk'ibyo. N'amashuri yanjye urigafeta ko nicaye imyaka ibiri ntarasubira ku ishuri, nkajya gushaka ahantu akajya ahatura umwana ntacyo washobora.
Icyo bikoze barahuriza ko naho bigoye umwana yavutse we wataruhara aba abifisemo, kandi ko abwirizwa kwitabwaho.
Every morning ndabyuka ngo atagomba kubaho neza uko ntawe yagomba kwiga amashuri nk'izi, kabone icyo kurya akambara. Turi abantu turashoboye, n'abana bacu bakeneye kurerwa bakagaragara muri sosiyete. Ntavuge tuzore wa mwana utagira se, dore wa mwana ikinyendaro, mubakire nabo n'abana. Natwe turi abakobwa turashoboye, ejo n'ejo bundi twateza imbere igihugu.
Bamwe muri bo ndetse baragiye hamwe mu gisagara cya Kigali bagira ishyirahamwe ribahuza kugira baje bararemeshanya, nk'uko Aline Munezero yashoboye kwegeranya abatari bake abivuga.
Abana bacu bamenyane, tugenderanire, kubera kenshi usanga imiryango yaradutaye yaratwibagiye, bigatuma rero bihebura canke baja mu busambanyi batwaye nabo bana, baca bigisha abana babo abahetse ingeso mbi. Kuko turi hamwe ashobora kumusigaranira nka jewe nkamusigarana, akaja gukora yataha ku mugoroba akamuhitana, tukaba dufashije uwo mwana akumva ko ari mu muryango atatawe.
Bamwe mu bavyeyi baganiriye n'Ijwi rya Amerika bagaragaza ko ikibazo c'ubukene ari co nkwezi y'amarere mu gwaruka, cane cane abakobwa b'impunzi. banura ubwo gwaruka kwirinda kugwa munyosha mbi nyabuna bakabumbwa na duke bafise. Agnes umwe muri abo bavyeyi ahamagarira abakobwa bavyariye iwabo kutiheba ahubwo bakiyakira bagasubira kubananya ubuzima naho bigoye. Izo manoro nizo n'ishirame Caritas rikorana n'ishengero Katolika ritanga mu gusaba abana bakiri bato kwirinda kugwa muri izo ngeso mbi. Kubamaze kwibaruka Caritas rebereka ko hakiri amahigwe yo kwiteza imbere nk'uko bisegurwa n'umufasoni Esteri yigisha bene abo bakobwa kuja mu makoperative mu ntara ya majepfo y'u Rwanda kuri mikoro y'ijwi rya Amerika
agahera ku gishoro gitoya agahera ku bushobozi bukeya bugenda buza buhoro buhoro kuko nabandi bose muri societe nta handi handi babukura ntabwo ubwenge baba butwaye ashobora guhera ku dufaranga duke ashobora guhera no ku gishoro cy'abantu abantu uburya namaboko cizere mbere na mbere nabyo ni igishoro
abantu 10 angahe yakunda
birakunda cyane kingenzi nuko ubu ufite vision ukagenda wongera
amashiramwe n'ijya barundi FMV Forum pour la mémoire vigilante difadikanije n'ijya abanyamerika Coalition internationale des sites de conscience yahisemo kwigisha abakobwa bagize izo ngorane kutiheba. Ferdinand Ayiragije aserukira imbere y'amategeko FMV arasigura intumbero y'inyigisho zabo
pusova gukiza ubuzima bw'abakobwa n'abo bana babo barihebura abo bana babo ugasanga bakuranye ibikomere ugasanga ni nabo babayemo bavuyemo abagizi ba nabi. Twashatse ko bagira icyizere hanyuma icyo cyizere baheze nabo bongere bakiyeme mu bana babo.
Hari n'uwabwiye ijwi rya Amerika ko yahinduye umugambi mubi yari afitiye umwana Gibungenze kubera impanuro yahawe muri bene izo nyigisho.
Yewe nari mfite umugambi wo kuba nayikuramo ariko ubu ngubu numvise atari njye njyenyine umugambi mubi nawe uhagaritse nzamujyana nta kibazo.
Nayo ibitegere vyabo bigeme bigoye kumenyekana umuhari w'abakenyezi b'abarundikazi inamahoro wemeza ko ashoboye guharura barengije na 50 mu myaka ibiri. Amashirahamwe aharanira gateka k'abakenyezi yiyemeje kuba hafi abo bakobwa bavyariye iwabo kugira ngo agateka k'abana bavutse kubahirizwe nko kwandikwa mu bitabo vya leta. Aya ndetse yabwiye ijwi ry'Amerika ko binakenewe azofasha kugira uwateye inda umwana akiri muto akurikiranwe imbere y'amategeko tegeko mu gihe byoboneka ko yamufashe ku nguvu canke yamubesha akoresheje amaronko. Abo baharanira gateka k'abakenyezi n'abigeme bahamagarira uwafashwe ku nguvu wese kwitura inzego za leta zimwegereye. Pierre Clavé Niyonkuru, Kigali, ku bw'ijwi rya Amerika.
Banywanyi b'ijwi rya Amerika, uretse kutwumvira ku mirongo ya FM, ku mirongo migufi ya shortwaves, kuri Facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa. Kuba twumva muri Tanzania muhamagara ku nimero guteranya 255411 1169. Abatwumva muri Kenya namwe mugahamagara kuri guteranya 255451294. Kuri mwe mutwumva muherereye muri Amerika muhamagara kuri guteranya 1351995. Ijwi rya Amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza. Ijwi rya Amerika ni radio yanyu.
Ubu naho dukubitire mu Rwanda, abanyagihugu mu mirenge Gashora na Rweru mu karere ka Bugesera basaba ko amavuriro y'ibanze yari agenewe kubafasha kuronka amavuriro hafi yugururwa. Bavuganye n'ijwi rya Amerika bemeza ko kuba amavuriro bahora bakoresha yarugawe byabagize ko ingaruka zikomeye. N'inkuru yo mu menyeshamakuru y'ijwi rya Amerika Eric Bagirubusa ari i Kigali mu Rwanda.
Ubwo radio y'ijwi rya Amerika yageraga mu mirenge ya Rweru na Gashora mu tugari twa Nemba na Kabuye yo mu karere ka Bugesera yahasanze amavuriro y'ibanze cyangwa poste de sante yubatswe mu rwego rwo korohereza abayaturiye bakabonera ubuvuzi hafi yabo. Igihabanye n'ibyo, ayo mavuriro ubu yafunze imiryango. Uyu mubyeyi w'ijwi rya Amerika yamusanze mu kagari ka Nemba hafi y'umupaka uhuza u Rwanda n'igihugu cy'u Burundi aturiye ivuriro ryo mu kagari ka Nemba, ariko kubera naryo ryafunze imiryango biramusaba gukora urugendo ajya gushaka ubuvuzi. Kubera nta bwisungane umuryango wose wabashije kubona, uyu muryango wabuzayucira nayumira.
Ubu nyine
njyewe ndarembye cyane ariko nyine nta mituweli mfite bitewe na rino zuba twarahinze turihinga bashyize mu rwiciro ntakwiriye rwa gatatu rwamezeho mfite ikibazo rwose cyo kuvumeze nabi ubwo nindi mu kubana wenda ndamutse ntapfuye nashakisha ukuntu nguzaguza nkashakisha nkareba ukuntu natanga mituweli.
Uyu mubyeyi uvuga na gahinda kavanze n'intege nkeya akavuga ko muri iri hivuro ry'abafashaga rifunze uyu mubyeyi yafashwe n'ibise mu gicuku bibari ibindi bindi
ninjoro nyine wenda ufashwe ninda kibari ikintu noneho kiba kigoranye gikomeye kujya kubyutsa umuntu ngo akujyane nzangwa ubwo nyine bibari ibintu bikomeye bidafite ibihumbi bitatu ntabwo wajya kubyutsa umuntu risasa barakoresha n'imisozi abarurira nawe nta nyungu bafitemo.
Abaturage gusa basanzwe bavuga ko kubona ubuvuzi bwa hafi bikibabereye ihurizo rikomeye ahubwo n'abajyanama b'ubuzima ubutegetsi bwabashyiriyeho nabo ubwabo barabishimangira. Uyu ni umujyanama w'ubuzima mu murenge wa Rweru mu kagari ka Nemba hamwe mu haboneka ivuriro ry'ibanze rifunze.
Biratubangamiye none se umubyeyi nafashwe n'igise ni ugushaka moto haba ninjoro twivuriza hari ku Rweru byibuze ninjoro ni ibihumbi bitatu kuri moto. Ubu ngubu malaria cyakora cyo hoho umujyana wa buzima aravura agufatira tederi yabona positive akagura kwaritene.
Muri ibi hahubatse amavuriro y'ibanze mu mugambi wo gufasha abayaturiye kubonera ubuvuzi hafi bitabasabye gukora ingendo. Abajyanama b'ubuzima nabo igihe babaye ngombwa ko bajya muri gahunda zo gukangurira abaturage ubuvuzi bw'ibanze baburaho kwikinga
nko gutanga ibyo binini muri kampanye by'inzoka twagiye kubitanga hariya dukorera hanze kubera yuko ageze gute hafunze tubabaje semeze bitatubaza mudugudu mufunguzo bazaramutse ku murenge ariko nk'ubwo ngubwo byagenze gutyo dukora nka site hariya cyangwa tugakorera hano mu mudugudu tukajya nk'ahantu mu gifi tugahamagara ababyeyi bakaza tugakorera abana
munsi y'igiti.
Ibi biraho nyine kubera ko tudafite aho dukorera nyine kwa muganga hadahana.
Ijwi rya Amerika rimaze kumva no kwitegereza iby'iki kibazo ryahamagaye bwana Richard Mutabazi meya w'akarere ka Bugesera ariko niyitabye mu nshuro zose twamuhamagaye ku murongo wa telefone y'ingendanwa. Meya Mutabazi yadusabye kumwoherereza ubutumwa bugufi ariko ntacyo yasubije kubazo twifuzaga kumubaza kuri aya mavuriro. Ku ruhande rw'umurenge wa Rweru bo bemerejwe rya Amerika ko ikibazo cyo kutagira ubuvuzi bw'ibanze bwegereye abaturage inemba bakizi kandi ko gishobora gukemuka mu bihe bya vuba. Bwana Gaspar Gasirabo n'umunyamabanga nshingwa bikorwa mu murenge wa Rweru
akoreraga uwigenga umuganda wigenga agahiye serivisi abaturage kugira ngo we kwirwa bajya kuri centre de sante mu minsi ishize rero yarasezeye ko hari gushaka undi wamusimbura.
Murateganya ko ikibazo gishobora kuzaba cyakemutse ryari
tukiriranyeho nabo twahise tukimenye ndwa n'imyanzuro kuri yigeze ubu ngubu ariko tutakizi yakigenda twarabimenye hanyuma ari gushaka undi wahita amusimbura munota ku munota rero cyakemuka. Icyo ni ikihutirwa ku baturage no kuba bayobora mu gihe baravuga muri priorite de priorite.
Ku rundi ruhande rubandaho bagakomeza kugaragaza ko banyotewe no kubona ubuvuzi bubegereye.
Turifuza ko badukingura ivuriro ni ukuri nkange urugero rwawe n'umugongo ni iki wajya bakaguca ibihumbi bibiri ariko ukabifatira hano hafi ariko baye nk'ubuvugizi baduha kandi kavuriro kadufasha kuko nk'ubuzima bwaha buragoye amazi ni ukugura buri kimwe cyose kandi aho tugera dupfa gasa n'ukuri.
Icyifuzo rero dufite ni uko badukingurira tukajya twihuriza hafi ikintu nanone bakareba uburyo mitiwere bajya baduha utunini tugaragara ku mwaka urashize kandi uko turemye amanama tukabwira abayobozi mudukorere ubuvugizi mudushakira bakatubwira yego biraza ariko twarategereje nyine nuko twarakiye.
Gahunda ya Leta y'u Rwanda ni ukwegereza umuturage ibikorwa remezo hafi hashoboka. Amakuru twakuye ahubatse aya mavuriro aravuga ko yakoreshwaga n'abikorera ku giti cyabo ariko inyubako atari izabo na cyane ko ari inyubako zubatswe ku nkunga y'ubudehe mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi n'umunani bibiri na cumi n'icyenda. Ijisho ry'umunyamakuru ryabonye ko bitewe n'igihe izi nyubako zimaze zidakorerwamo ibikorwa by'ubuvuzi bw'ibanze zatangiye kwangirika nk'ubwiherero bwazo hari aho biboneka ko inzugi zagiye zibaduka. Ehubye ubusajwi rya Amerika Bugesera mu burasirazuba bw'u Rwanda.
Urakoze Eric nshuti mwese mukundira radio ijwi rya Amerika. Ibiganiro twateguriye mu aka kanya bigarukiye ngaha. Turashimiye bagenzi bacu bagize uruhara mu itegurwa ry'amakuru twabashikirije. Turashimiye kandi na Facile yadufashije kwegeranya ibiganiro twateguriye. Edi Rwemaniwe yarabihagarariye. Turabashimiye namwe nshuti mwese mwaduteze amatwi. Turabatiye akamo mubanze mwumviriza ijwi rya Amerika. Mugire rero amahoro n'umugoroba mwiza mwese.